Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na 17. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Bari bakwiye kwicara bakicacura bagakora igisa na gacaca, ndetse ngasaba ko n'inzego z'ubutegetsi bw'ibihugu barimo zabibafashamo.
Uyo ni Philippe Mpayimana yamaze gutangaza ko zo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu kwezi k'umunani, avuga ko kubwiwe hari hakwiye kuba sentare za gacaca mu bihugu birimo abanyarwanda benshi. Ni mu kanya mu makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye icyo amashyirahamwe amwamwe avuga ku ihinyanyurwa ry'itegeko rigenga agafashanyo abanyeshuri ba kaminuza mu Burundi ryifashe n'icokogwa kugira ngo abanyeshuri n'abandi barisobanukirwe. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane, tuyahere mu karere. Igipolisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangaje ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana ko kibujije amakoraniro yari ategekanyijwe kuri uyu wa mbere ku murwa mukuru Kinshasa no mu bindi bice by'igihugu. Ayo makoraniro yari yatumwe ko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza Perezida Joseph Kabila ko ari we ntambamye inkuru ya demokarasi mu gihugu. Umuvugizi w'igipolisi cya Congo, Colonel Piero Rombo Mwanamputu, yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko ayo makoraniro agamije gutera imidugararo mu gihugu. Ako kamo ko kwiyamamaza katumwe ko n'umugambwe IDPS washinzwe na Etienne Tshisekedi aheruka kwitaba Imana mu kwezi kwa kabiri i Brussels mu Bubiligi. Umuhungu wiwe Felix Tshisekedi ari nawe arongoye urunani Rassemblement ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, yatangaje ko Perezida Kabila ariwe atera akajagari mu banyepolitike bigatuma igihugu cinjira mu bihe bitoroshye. Inyuma yaho atangarije ibyo kuri uyu w'Imana yaciye ahungira i Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia, nk'uko amakuru atangwa n'abakora ku kibuga cy'indege i Kinshasa abivuga. Abategetsi ba Somalia batangaza ko umukuru w'ibiro bya gisirikare General Ahmed Mohamed Jimare Erdi Irfid yacitse ku icumu mu gitero cy'umwiyahuzi yaturikije bombe mu modoka yari hafi y'imodoka y'iwe i Mogadishu ejo ku munsi w'Imana. Abantu 15 nibo basize ubuzima muri icyo gitero cyabaye haheze iminota mike umushikiranganji mushasha wo kwivuna abansi Abdirashid Abdullahi Mohamed hamwe n'uwahoze arongoye igisirikare General Mohamed Adene barenganye muri iryo barabara nyene, nk'uko amakuru ava mu bajeje umutekano yabwiye Ijwi rya Amerika. Uwo mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mushasha yaravuye mu biro ryo kubisikanya n'uwasubiriye byatunganijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Benshi mu bahitanywe n'ico gitero bari abasivile bari muri bisi zibiri zariko zirarengana. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab wamaze kwemanga ko ariwo uri nyuma y'ico gitero. Ahandi havugwa ibitero nk'ivyo ni muri Misiri, aho umuhari wa leta ya Kiisilamu wiyemereye ko ariwo waturikije bombe ku masengero abiri y'abakristo ejo ku munsi w'Imana, aho abantu 44 bafuye abandi barenga 100 barakomereka. Bombe ya mbere yatewe mu gisagara cha Tanta kiri mu buraruko bwa Misiri mu rusengero bariko bahimbaza umunsi mukuru w'ibisandasanda gihitana 27 gikomeretsa 78. Inyuma yaho gato iyindi bombe yaciterwa muri katedrali y'aba Orthodox mu gisagara cha Alexandria yica 17 ikomeretsa 41. Inyuma y'ivyo bitero bibiri, Perezida wa Misiri Abdel Fattah El-Sisi yaciye afata ingingo yo gushyira Misiri nk'igihugu kiri mu bihe by'intambara mu kiringo cy'iminsi 3. Nawe Papa Francis umwungere wa Kiliziya Katolika yahujije imiryango yabuze abayo hamwe n'igihugu cya Misiri muri rusange. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ko ababajwe n'ico gitero cyakorewe muri Misiri, kandi amenyesha ko Amerika ikineguye yivuye inyuma. Umuhanuzi wa Perezida Donald Trump mu bijanye n'umutekano mu gihugu yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko Amerika ishobora gukora ibindi bikorwa bya gisirikare kuri Siriya inyuma ya misile zatewe mu ndwi irangiye. Mu kiganiro cya mbere yatangiye kuri televiziyo Fox News yaha muri Amerika, Lieutenant General Herbert Raymond McMaster yatangaje ko intumbero zibiri Amerika ifise ari ukwirukana umuhari wa leta ya Kisilamu no gukura Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi. Ariko yabandanije avuga ko Trump ariko avugana n'ibihugu bafatanije urugamba harimwo n'Uburusiya kugira baronderere hamwe inyishukiye muri politike igamije guhindura ubutegetsi muri Siriya. Ati biragoye kwitega amahoro muri Siriya mu gihe Assad akiri ku butegetsi. Ivyo abitangaje mu gihe abashingamateka ba Amerika babandanya basaba leta ya Trump ko atabindi bitero yokora batabanje kugishwa inama no kuvyemeza. Kuri amakuru nyene migenderanire hagati ya leta z'umwe za Amerika n'incuti za Siriya arizo Burusiya na Irani irushiriza gutituka mu gihe ivyo bihugu bitangarije ko bizokwihora Amerika inyuma y'ibitero yagavye muri Siriya n'inyuma yaho itangarije ko igamije gukura Assad ku butegetsi. Umukuru w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yaratelefonye Bashar al-Assad amubwira ko amushyigikiye kandi ko atako aranegura n'igitero cyakozwe na Amerika. Ibyo byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru sana ryo muri Siriya na y'abakuru b'ibisirikare by'Uburusiya na Iran ku munsi wa gatandatu baremeranije ko bagiye kubandanya bashyigikiye Assad mu bya gisirikare gushika batugije abakuru iterabwoba bose.
Urakoze cyane Aloys Bigirimana uhejeje kudushikiriza amakuru. Mugihe yegeregere y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ibandanya, amashyirahamwe yigenga na sendika y'abakozi ba kaminuza basaba leta gusigurira abanyeshuri bihagije itunganywa rishasha ry'agafashanyo bahabwa nk'ingwati izokwishyurwa. Ayo mashyirahamwe niyo sendika basaba ko nihagarikwa ry'abanyeshuri n'ifungwa ryabo ryohagarara kugira icyuka kibe cyiza. Ni mu gihe no kuri uyu w'Imana abanyeshuri bemeza ko hari umwe mu baserukira abandi yafashwe yiyongera kuri bane bari basanzwe bafunzwe. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Muri no misi kaminuza y'u Burundi yariko irinjira mu ndinganizo shasha ihangira twihaye kwicama muri ibyo za baccalauréat, master na doctorat. Tukabona rero ibyigwa bigiye birahagarara bituma nihangira twihaye tutarishika ko kubera imirimo ihagaze. Iyi ngorane rero ishitse twebwe turayifite ko makenga yuko iyo politiki yo reforme ya BMD izoshobora kumbure kutaranguka neza. Icya kabiri nuko twebwe uko tubona kino kibazo iyi ndinganizo nshasha yo gutanga ifashanyo n'umugambi ukomeye wa leta ibintu bishasha bije abanyeshuri batari biteze n'ico gituma twifuza yuko haba leta haba abanyeshuri haba n'abantu bose vyegwa bakwiye kuja inama n'ingingo bakavyumvikana ko kugira ngo abo vyega bose babone kumwe birinde umwe wese gufata ingingo zotuma kaminuza itarangura imirimo yayo neza. Iyo nama rukokoma ibiraba ivyindero mu vyo bashikirije cane cane vyo bishimikirwa ko muzukuri bavuze yuko hoba indinganizo nshasha ibijanye no gutanga gafashanyo bigatangura mu 2016 mugabe imbere yaho bari bavuze yuko ni recommendation igira kane yuko hojaho ico mu gifaransa ico bita un plan de communication ariko nibaza yuko nimba no musanyesho atarabitahura nuko kumburira hari hagahaze muri ivyo bigani yiro cyahe muri yo plan de communication ko muri tobe yarashitse kuco yifuza anece tuma dusaba abo vyega yuko bandanya baganira mugo bakirinda ingingo novuga zituma hashobora kuba inkurikizi mbi na cane cane nk'ibi bariko barakora yuko abantu batavyumva abantu basaba ko basigurira ugasanga ariko akoresha ingufu ugasanga abanyeshuri ko arabafunga kandi kumbure ari kubera kutamenya kumbure ineza iri muri uwo mugambi mushasha wa leta.
Byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
n'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Bwana Philippe Mpayimana yamaze gutangaza ko azokwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda mu matora yimirije mu kwezi k'8, asaba ibihugu byo mu mahanga gufasha abanyarwanda babayo gushinga za sentare za gacaca. Bwana Mpayimana abona bishobora kuzokemura ibibazo by'abantu bikekwa ko abahemutse n'abahemukiwe baba mu mahanga. Ivyo Mpayimana yabishikirije mu itangazo yashikirije abamenyesha makuru. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiri Ubusa.
Mu itangazo yageneye abanyamakuru ryagiye habona muri ibi bihugu Rwanda n'amahanga bibuka ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Bwana Philippe Mpayimana wamaze gutangaza ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka, yavuze ko yifatanije n'abazize ndetse n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iryo tangazo Bwana Mpayimana yahamagariye ibihugu by'amahanga bicumbikiye abanyarwanda bakekwaho uruhare muri Jenoside n'abandi banyarwanda baba muri ibyo bihugu ko byabafasha gukiraho inkiko gacaca bakicara bagacoca ibibazo kubahemutse n'abahemukiwe. Mu kiganiro cyihariye bwana Mpayimana yahaye ijwi rya Amerika yasobanuye ko yemeranya bidasubirwaho no murimo inkiko gacaca mu Rwanda zakoze mu kunga abanyarwanda, agaheraho asaba ko no mu mahanga habaho gacaca ku banyarwanda. Bwana Mpayimana hanini ngo agamije ko abakuru bakwicara bagasohoza inzobe mu mahanga bigatuma n'abakiri bato ndetse n'abazavuka nyuma basobanukirwa ibyabaye mu Rwanda.
Nabo bari bakwiye kwicara bakicacura bagakora igisa na gacaca, ndetse ngasaba ko n'inzego z'ubutegetsi bw'ibihugu barimo zayabafashamo, kuko bibona neza ko hakiri abantu bagize uruhare muri genocide cyangwa se abagifite ibitekerezo by'ingengabitekerezo yo kumva yuko ibyabaye atari genocide, cyangwa se yo kumva yuko bashobora kongera guhohotera umuntu bamuziza ubwoko, noneho kubera yuko batagira umwanya uhagije wo kubitekerezaho bakabigumamo. Noneho nkasanga ko urubyiruko rw'abanyarwanda bari hanze ruriho rukura, ubu narwo rufite imyaka nyine nk'iy'urubyiruko rwo mu Rwanda, rufite uburenganzira bwo gukura ari abanyarwanda kandi ntawo bahuriye n'izo ngengabitekerezo. Bazabigeraho bate niba abo babyeyi babo nta bufasha bw'ibihugu barimo bafite?
Mpayimana aravuga ko igihe byagorana ko buri gihugu cyagira icyo gikora kuri ubu busabe bwe ashobora kuziyambaza umuryango w'abibumbye.
Njyewe ntanze igitekerezo, ariko dushobora kuzabona uburyo tubinyuzamo niyo byaca no mu muryango w'abibumbye, tukabwira ibihugu bati rero mufite abanyarwanda barenga ibihumbi icumi, barenga ibihumbi makumyabiri, bamwe baricanye abandi ntibicanye, abandi nibazima, abandi n'abana b'urubyiruko bari babyiruka, abandi bari muri diaspora, ati mubicaze hamwe kubera yuko biratureba. Ni ikibazo cy'isi yose, genocide ntabwo ikiri ikibazo cy'u Rwanda cyonyine. Ibihugu byakwemera ukabona hagize ikigirwaho.
Muri ibi bihugu Rwanda n'amahanga bibuka ku nshuro ya 23 genocide yakorewe Abatutsi, bwana Mpayimana wamaze gutangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, aravuga ko bitewe n'uburyo ingingo ya genocide ifite uburemere hari abagira ubwoba bwo kwitangaho ibitekerezo bagahitamo guceceka, abandi ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook bagahitamo guhindura imyirondoro. Mpayimana agasanga hakwiye amasomo y'uburere mboneragihugu ajijura Abanyarwanda.
Iyi leta iriho na leta izaza nisobanurira abantu ati mwigire ubwoba kubera ko nta muntu uzazira icyo avuze. Nuzavuga ikintu kitari cyo tuzashingira gusesengura twibaze niba yabivuze kubera ko ariyo myumvire ye afite, cyangwa turebe niba yabivuze kubera ko afite gahunda yo kongera gukora genocide. Ni intambwe ebyiri zitandukanye. Intambwe ya mbere y'uburenganzira bwo kuvuga, yemerera abantu kuvuga ibyo bashatse n'abavuga ibipfuye byose baravuga. Ariko intambwe ya kabiri ari nayo itangaza ingufu z'umutekano n'inzego z'ubucamanza zigatangira gukora, n'igihe wa muntu avuze ibintu ukabona ntabivuze kubera ko ariko abitekereza, ahubwo ukabona abivuze kubera ko afite umugambi mubi. Ibyo ni byiza ko n'abayobozi b'iki gihugu na benshi basesengura bumva izo ntambwe ebyiri, bityo ntitubuze abantu rwose kwigenga mu bitekerezo byabo, ahubwo tugakora uburere mboneragihugu buri mu gihe kirambye kiri imbere, kizatuma abantu bigenda bibavamo gahoro gahoro, ariko bitabaye byo gukanga umuntu wagomba gukuramo ubwoba nawe ukoresheje kumutera ubwoba.
Inkiko gacaca mu Rwanda ubutegetsi bushima ko zaciye imanza zigera kuri miliyoni ebyiri mu gihe gito, ari nimwe mu mpamvu bwana Mpayimana aheraho asaba ko no mu bihugu by'amahanga bicumbikiye Abanyarwanda ubu buryo bwakoreshwa mu kunga Abanyarwanda. Gusa nanone ntawe wabura kuvuga ko ashobora kuvuka imbogamizi zitari nke n'igihe iyi gahunda yaramuka yemejwe mu mahanga. Izo zishingiye ku bigaragara kuko ubutegetsi bw'u Rwanda bugaragaza ko bwatanze impapuro zita muri yombi abakekwaho uruhare muri genocide basaga 600 hirya no hino ku isi, kandi bamwe mu bo bukurikiranye buvuga kuko ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere nabo barushaho kwihinduranya haba mu masura no mu myirondoro. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubu naho ni wa mwanya turashikiriza siporo n'imikino. Mugenzi wacu Evariste Nzikubanyanka aradushikiriza ayo mu Burundi.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu habaye inkino zo ku munsi wa 24 zitari zarabaye kubera ayandi mahiganwa. Kuri uyu wa gatandatu i Makamba, Aiglenoir wo muri iyo ntara watsinze Message Ngozi ibitsindo 2 ku busa. Ingozi, Ngozi City watsinze Magara Star wo mu Rumonge ibitsindo 3-2. Flambo wo muri Yigi ukinira Muhira warikoze mu jisho utsinda Rusizi wo mu ntara Cibitoke ibitsindo 3-0. Kuri uyu w'Imana hari hitezwe inkino 2 mu mupira w'amaguru benshi bita derby izo nazo zari zo kwerekana umugwi ugumuri wa mbere mu higano y'igihugu hagati ya RDC Burundi Sport for Africa Vitaro na Atletico Olympique igihe cy'isaha 8 Atletico watsinze Interstar ibitsinde bibiri ku busa igihe cy'isaha 10 naho Vitaro wanganije na RDC Burundi Sport for Africa igitsindo kime ku kindi Emmanuel Bankuyiha amenyereza RDC yari yiteze ko mu rwi amenyereza utsinda Vitaro ariko ntate cizere ko nkino zisigaye zizumufasha kugumana ikibanza ca mbere
bo isura jeno iha urabona ko urukino rwa rugoye ica mbere urabona ko Vitaro n'umusumugusanzu urakomeye nico gituma abakinyi baje na determination nyinshi mugabo urabona twe icyatuguye mu nyuma na maramplacement twagiye kugira mu nyuma mugabo urabona ko twagerageje gukina neza mu minota ya mbere
babagomboye mwace muti cizere
oya nta cizere twataye nakubwiye yuko match acari match zitanu urumva na cizere imachi zose tuzitegura cyo kimwe jewe icizere nakigize nkitangura championat kuko objectife yiwanje kwa rugutwara gikombe objectife ya equipe iri muri premier division no kuba club champion nico gituma ubona amanota tushitse ngaha nico ndakubwiye yuko mfite icizere cyane gose kugira objectife yiwanje no gutwara gikombe
ku ruhande rwa Vitaro Francis Haringingo amenyereza umugwi Vitaro nabo nyene afite icizere ku murwa amenyereza uzofata ikibanza cya mbere aravye inkino zitanu zisigaye
uravye championat ngene imeze ibintu byose biracashoboka ko muri match zitanu ni 15 points zisigaye turiko turadiskita hakaba tufite rotari ya 4 points icizere kiracahari yuko dushobora kuba ba mbere naho bitazuba byoroshye
mwakije mugombora habuze iki
mwabonye igwe ryinjiye ko yari erere mu gardien twagerageje kugombora igitsindo twa Charotar twagikoresheje nguvu nyinshi kugira dushobore kukigira je nibaza yuko nta kintu cyari cyabuze ahubwo twako ya Rotar niyo yari yatwandikafye ariko twashobora gusimonta iyo Rotar nta kibazo
akuzwa Vitaro mabwiki
babandanye bashigikira mugwi machi zikurikira ntizoroshe natwe tuzogira nguvu zose kugira turabe yuko tukora trapa yorotare dufise
Lidia Lidike Burundi Sport for Africa uguma mu kibanza cha mbere n'amanota 55 ubwa kabiri haza Atletico Olympique n'amanota 53 Vitaro n'uwa gatatu n'amanota 51 ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma hari Flambeau d'Oreste wo mu Ruigi n'amanota 19 mu cicaro cha kabiri umupira w'amaguru kandi ihiganwa ryari rigeze ku munsi wa gatandatu kuri uyu wa gatandatu Mosushuga wo mu Rutana watsinze Le Croco mu Rumonge ibitsindo bine ku busa Flambeau du Centre w'Igitega unganya na Sante Sport wo mu Karusi igitsindo kime ku kindi Rumonge City wanganije na Kayanza United ubusa ku bundi Unite w'Umuyinga nawo utsindirwa muhira na Delta Star wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura igitsindo kime ku busa i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe nyene adushikiriza ayerekeye sport n'imikino mu Rwanda.
Mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 abo mu muryango wa sport nabo barazirikanwa. Nubwo amarushanwa nyirizina agamije kwibuka ategurwa mu kwezi kwa gatandatu muri rusange muri iki gihe habaho gahunda yo kunamira abahoze ari abakinnyi abasifuzi abayobozi n'abafana bishwe mu gihe cya genocide umwe muri bo ni umutoza wari waramamaye mu mukino w'intoki wa volleyball haba mu ikipe ya seminari ntoya ku Karwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore Alphonse Rutsindura wishwe muri genocide avugwaho kuba yari afite ubuhanga budasanzwe muri uyu mukino umwe mu yigeze gutoza mu ikipe y'igihugu y'abagore aragira ibyo amutubwiraho
nitwa Kubwimana Gertrude mara muri federasiyo ya volleyball Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukira abana navuga ko twari abana bakuze ko twigaga muri secondaire icyo gihe nigaga i Remera Rukoma adutoza hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 ndumva yararangije kudutoza nko muri 1993 ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga Iremera Rukoma nyuma yaho niho nakomeje nakinye muri Lyon icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga n'umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu. Ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda miseti ya mbere, yararebaga akabona ikibura ako kanya gahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga. Yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira, cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho. Kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho, ku buryo ibintu bishya byazaga muri volleyball yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa volleyball.
Usibye kuba umutoza w'umukino wa volleyball, Alphonse Rutsindura wazize Jenoside yakorewe Abatutsi, yari na mwarimu w'indimi, muzika n'uburere mboneragihugu, akaba ndetse n'umunyamakuru kuko yandikaga mu kinyamakuru cyitwaga Makuruki i Butare. Muri iki gihe kandi u Rwanda rwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ibikorwa by'imikino n'amarushanwa byarasubitswe, imyitozo yo ikorwa mu muhezo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ingingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukuntu Burusiya bubandanya gutera uruhagarara mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine n'ukuba bwarigaruriye intara ya Crimea birageramiye ubumwe, amahoro n'ubwigenge bw'akarere k'Iburaya. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantic, OTAN, bibandanya gushigikira imbibe n'ubwigenge bw'igihugu cya Ukraine. Tillerson yatangaje ko batazokwemerera utwigoro tw'Uburusiya tuguhindura imbibe z'igihugu cya Ukraine mu rugendo aherutse kugira ku cicaro c'ishyirahamwe OTAN i Brussels. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimira Ubudagi n'Ubufaransa kubera ibyo bihugu byiyemeje gutorera inyishu iciye mu biganiro uruhagarara ruri mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Atangaza ko bazobandanya gushigikira igikorwa c'ivyo bihugu kugira bihutishe ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yo mu gisagara cya Minsk. Muri ico gihe ibihano Amerika yafatiye Uburusiya birabandanya kugumaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Uburusiya gukoresha igihagararo cyabwo kugira buhimiriza abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bari mu buseruko bw'igihugu guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi, guhagarika ibitero n'iterabwoba ku bakozi b'ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya. Amerika isaba ko ahubwo borekurira abo bakozi gushika mu karere ko mu buseruko bwa Ukraine. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, avuga ko Uburusiya butegerezwa kumva ko ata ntambwe zishobora gushikwako ku bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yo mu gisagara cya Minsk kiretse umutekano uboneka wibonekeje muri ako karere. Vyongeye ibihano Uburusiya bwafatiwe kubera ingingo yabwo yo kwigarurira intara ya Crimea bitegerezwa kugumizwaho gushika Uburusiya busubije iyo ntara igihugu cya Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gusaba Ukraine kongereza utwigoro twazo tugenewe gushyira mu ngiro imigambi yo gutunganya ibintu gushasha icyo gihugu ciyemeje, harimo kurandurana n'imizi biturire, gukorera habona ku bijyanye n'inzego z'ubutungane, gukomeza inzego zijyanye n'amafaranga no gushyira amashyirahamwe ya Leta mu minwe y'abikorera ku giti cyabo. Naha gasomboroso k'Uburusiya kabandanya, Ukraine yari yemeje kuvyerekeye gutunganya gushasha inzego zayo no gukomeza kurushiriza inteko z'igihugu hisunzwe ibisabwa n'ishyirahamwe OTAN mu mwaka w'2020. Mu mugambi wo gushigikira ko kigoro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gutanga miliyoni 600,000 y'amadolari agenewe gufasha mu bijyanye n'umutekano mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, yatangaje ko bagiye hamwe bazokwifatanya na Ukraine mu gihe icyo gihugu kiriko gikingira imbibe zacu, gikomeza ubutunzi bwacu kandi kibandanya gushyira mu ngiro itunganywa gushasha ry'inzego zacu. Nk'uko Perezida wa Amerika Donald Trump yabitangaje, igihugu icyacyo cyose gifise uburenganzira bwo gutegekanya kazoza kacu. Tillerson avuga ko bategerezwa gufasha abanyagihugu muri Ukraine kugumana ubwo burenganzira.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye abaduteza amatwi, abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yafashije kwegeranya ibiganiro twashikirije. Kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabifurije umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.